Radio Hiswi y América. Ijwija Amerika giye kwashikiriza iganiro ryaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mu 2012 ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 104.4 ibice bitatu mu shobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westat wa Kaburungu radio yacu vewa Kaburungu com mwiwe neza nshuti mwese namwe bakunzi biradio Ijwija Amerika muri kumwe na Frederic Unikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mwemurire ya Colorado Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bwakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumiye Abarundi n'Abarundikazi b'Abanyamerika bahisemo kurangura umwuga w'abarimyi abo bita fermier mu Gifaransa cyangwa farmers mu Cyongereza mu gisagara cya Dayton muri leta ya Ohio aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Bamwe muri abo bafasoni hamwe n'abo bashingantahe baje muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika bari basanzwe ari abarimyi mu Burundi. Aho bashikiye muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika baciye bahitamo kubandanya uyu mwuga. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu kirimo abanyagihugu barimyi barenga ibice 80%, ni nacyo gituma twatumiye abo barimyi baronse ubuhinga bwo kurima kijambere kugira ngo basangire ubwo buhinga n'abandi bose basanzwe bakora uyu mwuga. Mu batumire bacu rero harimo umufasoni Ernestine Minani asanzwe arongoye ishyirahamwe ry'Abarundi baba muri leta ya Ohio akaba kandi ari n'umurimyi kijambere. Muri aho madame Ernestine Minani
muraneza ya turakomeye kandi baramukije kugira amahoro y'Imana. Ku mazina nitwa Ernestine Minani, nkaba ndi umurundikazi w'umunyamerika kandi aserukiye komuniti y'Abarundi ngaha i Dayton muri leta ya Ohio muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murakoze cyane ku mijambo.
Ikaze mu kiganiro.
Murakoze cyane.
Turi kumwe kandi na Evariste Ndayisaba na wenyine ari mu gisagara cya Dayton muri Leta Ohio. Muri aho namwe Evariste Ndayisaba?
Turaho. Murakoze neza ku mwanya. Singa mu gisagara cya Dayton mu izina ni Ndayisaba Evariste.
Ikaze mu kiganiro. Turi kumwe kandi na Daniano ni je bariko na wenyine ari mu gisagara cya Daytona muri leta ya Ohio aho ni muri Leta Zunze Amerika. Muraho mushikanahe Damiano ni je bariko.
Muraho neza cyane.
Ikaze mu kiganiro.
Murakoze cyane, nange niteguriye kuganira.
Turi kumwe kandi na Anise Niyongabo na wenyine aba mu gisagara cya Daytona. Muraho Anise.
Yego ndabaramukije cyane. Murakoze kuba mwantumiye muri kino kiganiro cyiza. Nikwa Anise Niyongabo nkaba ndi hano mu gisagara cya Dayton. Murakoze.
Ikaze mu kiganiro. Reka rero dutangure kuri wewe madame Minani Ernestine, mutubwire ukuntu mwatanguye uyu mwuga.
Murakoze ku mijambo. Mu bisanzwe umwuga w'uburimyi navuye mu Burundi ntawukora, ariko ngaha nshyize ngaha natambuye narima, ndabikunda cyane. Ya ni umwuga mwiza nkunda kandi mbona yuko no kwigisha abandi bantu kandi turabigisha. Kubera yuko kurima, kwigisha abandi bantu kurima, tugafasha abandi, tugafasha n'imiryango yacu turimye, imboga turimye, tukazijya mu muryango, tugafasha n'ababanyi n'abandi bantu bose. Hanyuma ikindi nacyo navuga, nimba ntazi gutera imboga izi n'izi, ndabyigira ku bandi bantu ibyo biga ingene barima. Hanyuma ikindi nacyo navuga, nta kuvanga vanga imbuto anga muri Amerika iyo turima ntitupanga vanga imbuto turima ubwoko bumwe ubwoko ubundi ntituvanga vanga imbuto nkuko bimeze ngaho mu Burundi hanyuma ikindi nacyo nakongera ko nuko dukoresha intabire ikirundi ntidukoresha intabire y'ikizungu kubera ko tuba twumva tugomba yuko dukwiye kurya imboga nziza kubera abantu ngaha ubuzima buragorana indwara kubera kurya ibyo kurya birimo intabire y'ikizungu
icyo gikorwa ndumva ko mwagitanguye kandi muri ko muragishikana kuri mbega kuronka itongo muri Amerika hari abantu benshi bibaza ati muri Amerika kurima ni ibintu bitoroshe ikibazo cy'amatongo itongo murimamo mwarironse gute
icyo kibazo ni ciza cyane makoze cyane kuronka amatongo yo kurimamo ngaha ngai detoni ibyoroshe n'ibyo birumvikana ariko nka twebwe aho turima hariho ishyirahamwe ryitwa St. Maxis baradufasha bakaduhereza intabire hanyuma baduhereza n'imbuto tugatera z'ikizungu hanyuma tugatera tukaronka twararondeye n'imbuto z'ikirundi nk'imboga intore tugatera hanyuma hariho n'indi mirima minini minini iri hirya yo mu gisagara naho tukarima niko turonka
Ego meyereka ni cyo kibazo cy'ukuntu mwatanguye umwuga tukibaze n'umushyira nta Evariste ndayisaba nawe nyine n'umurimi ntamwebwe umushyira nta ndayisaba mutubwire ukuntu icyo cyimbiro cyabajemwo ubwa mbere na mbere mwashyiye muri cyo gisagara nyine
urakoze neza ku mijambo twe twashyiye mu gisagara cya Dayton kuko aho twaje tupfa nibo baturangira igisagara dushikiramo tumaze gushika nga 2011 niho twaciye gufatanya nabo twari ko nabo twasanzeho bari basanze barima uca turabandanya turima turagura kugira ngo umurimo ubonekane neza tubananje rero twarateye ibintu by'imboga tugatera ibintu by'ibigori tomate gutyo birabera birashika aho leta babijejwe barazana TV kunsa kudufata turiko turagira turiko turimbura turimbura itomate turimbura ibigori yabonekana yuko ari umurima ubereye cyane
Evariste Ndayisaba mukiri mu nzira canke mu gifata umugambi wo kuza muri Leta Zunze Amerika mwari mwibaje ko uyu mwuga mwushite ngaha akaba ari umuranguro
oya tukiri mu nzira mu by'ukuri icyo cyumviro ndacyariyo kuko uko twari twumva Amerika tukumva kagimeze tukumva amakuru ku radio ntawarazi umuntu umenya yuko ikiyaga kigumye iyo twari bwa tukashika hagati rero tumaze gushika rero hagati muri Amerika no twabonye tukunde uburimyi ntawo buta uko twabize gasiko byari bimeze
mushya ntawe Damiano namwe nije bariko uyu mwuga mura umaze igihe aha muri Leta Zunze Amerika mu gisagara cya Dayton nk'uko twabivuze mwabutanguye gute
uburyo twatanguye uyu mwuga ntiwari umwuga mwigano tukiragira twahasanze abandi bantu ariko ngira imvuge intango iyo byakomoka numva umengo ndiho byokoroha tukiragira muri aba bantu batwakigira nibyo twakirwa n'ishyirahamwe rya Katolika Sosiyale hari uwundi mudamu w'umuzungu yataraca mu madosiye yacu y'uko twaje acirabona ati abantu rero barabarimye aho barabarimye rero ndabegere ndabafashe dufashanye tubyure bwa burimye aho rota twari twamaze no gutangura ubuzi aha mu makampani uyu mama rero arabituzanira ati ngire ndababere umurongozi w'uburimye ngaha mutangure murimye ubwo rero twumva tuzanye n'umugambi mwiza w'iwacu n'imitimiro twatanguriye ko niwe yazironde zari hafi yaho twaba nyine aho twagiye dushikira ubwo turatangura n'amase twakoresha amase yo gutabiza aho hantu yari asanzwe atunze ziriya ndogoba niyo myavu ya mbere twakoresheje iyiwe ubwo rero tuba turahabonye intango turahabonye imana iradufata turatera ibirayi turatera ibigori turatera imboga z'amoko atandukanye ibigori biratwica ababyukuri ibiraya kisinosikari nyuma ndumunyaburayi ibiraya birera cyane kubuco mbere twagize imiti hamana irishira hamwe ritwakira guko riba rikomirikana n'ibintu byo kumashura mwamwe n'abanyeshure bino mu isoroma cyabyo nabo baraje barasoroma ibikwiye barabishyira mu kigega cyabo bati barabigaburira abandi bantu turabona rero batu baradukunda ati aba bantu bo bahita imironini bokora hariho kubyisi bigenda biragorana byaracetseho bihinduka wa mutunga tupamo
egome mwavuze mushikantare Damiano nije bari koko no mu Burundi uyo mwuga mwawukora akarusho mwasanze ngaha nakahe kuvyerekeye ubuhinga bwo kurima
mu bisanzwe twaracanze mico bita kijambere ariko atari bijya ku rugero rwo hejuru twaratera itomati ku mirongo tugatera ibiraya ibigori tubitera muri ubwo buryo duca turamenyera kuko twaciye tubona ko umuntu ateye ahantu ku mirongo niho yimbura umwimbu mwinshi gusumba hamwe dutera tunyanyagiza bica bifatangana nk'ibiharage bica bifatangana ariko dutanguye kurima nyine dushyira ku mirongo twaciye dusanga ariho tuza turaimbura byinshi kugeza naho tugera ku rugero nk'uko muri twebwe atanu mwakigura ibiharage byo mu isoko twiriri ibyo twiriminye bikava kwiyimbura bikadoshika irindi yimbura
mushanayanise niyo ngabo namwe muyu mwuga murawumenyereye mutubwire mu nshamake ukuntu mwawutanguye ha muri leta ya Ohio mu gisagara ca Daytona.
Okay, murakoze cyane. Bo umwuga wo kurima mu bisanzwe jewe kuva kera ntabwo nari umurimyi kuva kera ariko nk'uko bagiye barabivuga nanjye ntabwo nari nzi yuko hano muri Amerika umuntu iyo ashitse akajya mu bintu byo kurima ntibyanja mu mutwe na gatoyi na cyane cyane kubera ko jewe navuye mu gihugu nkiri umujene cyane nkiri mu mashuri yisumbuye ubwo rero ngeze hano muri Amerika birumvikana byinshi ku bantu benshi rwose nkumbure bari mu karere kacu k'ibiyaga binini basanzwe babyiyumvira bakiri bato bazi yuko muri Amerika nta hantu haritse n'ibindi nanjye rero ibyo nibyo niyumvira ubwo rero ngeze hano niho naciye nsanga ibintu bitandukanye rwose nuko nabyiyumvira ama nk'uko abo bashingantahe basanzwe abapapa dukuriye twabasanze hano dusanga mbese barafise imirima nubwo atari minini cyane nk'uko babyifuza n'imirima itotahaye inezereye ubwo rero nanjye nshangira nti reka nifatanye n'abandi nje ndabiraba na cyane cyane kuko nabona yuko umuntu aronka ibyimbugwa by'akanovera itomati n'ibindi nyine by'akanovera bitari nka biriya birimo les engrais chimiques bica birimo ikoze bitari organique aje tujya gusuma cyane mu masoko naye nshya nifatanya nabo numva biranezereye cyane biranezeye birahimbaye nshangira nti bwa bundi umuntu yogira umwuga cyane rwose kandi ukamushitsa no ku iterambere mbese atari yiteze no kwitega
muravuze mushyantahe aniseko imirima mufite muri iki gihe atari imirima minini cyane rwose hari umugambi uko mukorana n'abategetsi yo mu gisagara murimo canke muri county murimo kugira ngo babahe amatongo manini canke muyagure
mubajije ikibazo cyiza cyane mbese jewe novuga kugira ngo ninjiyemo neza kurima mu bintu by'ikirimo nuko jewe nagiye gukora mu ishyirahamwe risanzwe lisi cyane hano mu ntuze mu gisagara cya Dayton ubwo nari mu bintu bita internship cyangwa stage professionnel ubwo rero n'ishyirahamwe risanzwe rifasha kominote y'abantu bose bari muri Dayton baba abanyamahanga baba abenegihugu bose bari hano muri Dayton ubwo rero nashiye nsanga mu ishyirahamwe bafitemo na program zo gufasha abantu mu burimyi maze rero kubirabira hafi nsanga baratanga hamwe indimo abantu bakaje bariyungunganya kandi ni ku rwego rwa rwanuze rwa county ya hano muri Dayton batanga iyo mirima. So abategetsi bo muri county bafisemo uruhara cyane na cyane cyane ko barabishinga n'ukugene abenegihugu baho bategerezwa kurondera ibiterwa imfungurwa mbese ziri hefi no buga gutyo. So turakorana cyane rwose nabo bategetsi nubwo hakiriho nk'icyo no kwita challenge zo kugira ngo umuntu aronke ahantu hanini cyane rwose kugira ngo kirimo hano muri Amerika umuntu abigire umwuga.
Reka twereke kuri mwebwe Madame Ernestine Minani ikibazo nabaje abandi mutarashikaho Daytona nk'abantu ika nk'abanyamerika benshi baba mu bindi mihingo ika abantu bazi ico gisagara Daytona ucumvise yumva isiganwa ry'imodoka imbere yuko muhashika mwanibaje ko mushakuro hantu murima mu kijambere.
Yakoze cyane ikibazo cyiza cyane ya mbere yuko dushika ngaha Daytona sinarinzi yuko nashobora kurima kuko ntabyo nari mfite ariko tuhashitse ndabona abandi twahasanze hanyuma ndabona ingene barima bamwe imboga bakaronka intore bakarima ibintu nyine ubona bakoresheje intabire ikirundi hanyuma ndabibonye nanjye ndumva nti ndashobora kurima nanjye nkaronka ibyimbugwa nkaronka ibintu bitari ibintu organic hanyuma niho natangura kurima kubera yuko nasanze yuko ubumenyi bwo kurima ari ikintu cyiza gishobora gufasha umuryango wanjye gigafasha n'abandi bose hanyuma ubwo bararima imboga bakarima intore tukarima ibitunguru tukarima ibintu byinshi cyane hanyuma nubwo jewe nari mfite uturima duto duto mfite uturima duto duto imirima minini cyane dufashwa na n'ishyirahamwe rya St. Mary's ya ariko ababene wacu bafite imirima minini minini ndi ngaho inyuma y'igisagara hanyuma ni ukuri sinari nzi yuko dushika nkarima kuko numvise Amerika numva nta mirima yo bihari numva n'amazu amayetaje menshi cyane nta hantu ahacuye worima ariko siko byari biri ubu nanjye nsigaye nkunda kurima kandi nkaba nabyigisha n'abandi bantu kubera yuko kurima n'umwuga w'ababyeyi bacu bakora kandi no ngaha naciye ndabikunda cyane.
Tukiri kuri mwebwe nyine iyo umuntu atanguye umwuga nk'uyu cyane cyane mu gihugu gishasha haraba intambamyi murasha kutubwira zimwe mu ntambamyi mwabonye imbere yo kumutangura uyu mwuga?
Murakoze cyane mumbajije neza hariho intambamyi nyinshi intambamyi ya mbere ni ukuronka imirima minini minini kuko nababariye jewe ndafite uturima duto duto ariko tukaba dukeneye imirima minini minini hanyuma ikindi nacyo kubera Amerika ni ibihugu biteye imbere cyane tukaba twifuza yuko tworonka nka za mashini zo kuba zorima kuko zarima ahantu hanini cyane tugaca turonka n'intuze n'ukuntu tworonka nk'ahantu nyine hubakiye cyane kubera ino nubwo umuntu aba ari hanze ya Amerika aba yumva yuko nta hariho utuntu tw'udukoko duto duto dukunda kujya mu mirima tukonona ubwo tukahubakira neza tukahagira urupangu runini cyane rukomeye hanyuma tukatworonka n'amazi tukaronka n'umucanwa kugira tube turabona ukuntu twotera imbuto zacu muri iyo mirima hanyuma iyo ni ntambamye nayo ni soko abo bene wacu nabo bafite imirima minini minini cyane bararima bakarima ibiharage bakarima ibigori bakarima n'imboga bakarima n'ibitunguru n'ibindi bintu byinshi cyane ariko isoko rikaba rigoye turamutse turonse abo turonsa nka isoko tudashobora kugurishiriza ibyo twarimye nabyo byo ari byiza hanyuma iyindi ntambamye twaronse naho biragorana haho umuntu aba ari makure cyane ariko kuba woshikanye bikaba bigoye tukaba tworonka nk'imodokari nini ishitse abantu iyo barima
Evariste ndayisaba namwe mutubwire intambamyi cyane ingorane muba mwarahuye nazo iyi mbere y'uko mutangura uwo mwuga icyiza
ego murakoze neza kundi jambo inama ni nguko bene data bageje kuyivuga inama ni nizo ubusa biri kugira ngo bashike aho bashobora kugunda imiro zabo urabona nk'umwanya abantu baronka baronka imyanya inyuma y'akazi kuko bamwe batangura akazi kw'amasaha 8 mu gitondo bakaza kuronka umwanya wo gushika ku ndu zo kugunda imiro mu masaha 10 cyangwa mu masaha 11 ubwo nk'uko mwene data yabivuze imodoka yo kubunguruza kugira ngo bashike ku ndimiro iyo ni inama ikomeye cyane abantu batashoboye kugira ngo ugasanga umuntu umwe akitanga afite imodoka akama yabatwaye kugira ngo bashikana ku ndimiro kandi n'igihe cyo kwimbura akemera imodoka yiwe kuyitanga kandi kuri kwimbura umwimbu kugira ngo bashikane mu ndu ze mu ngo zabo iyo ni inama nyine yatwawe nayo mu gihe cy'indangabirubuzi
reka tubaze umushyira nta Damiano nije bariko nawe nyine atubwire ukuntu yatanguye umwuga ingorane ashobora kuba yahuye nazo mu kanya gatoye Damiano
murakoze kunyongera ijambo ni ukuvuga intamba ya mbere twatanguye kuyibona tugitangura nyine kurima nk'uko Evariste abivuze benshi ntibari bwaronka imituka ugasanga rero itandukaniro ry'amashiti benshi bakoramwo ntibayahuriramo kugira ngo bariya b'ikigoroba baze kuronka umwanya wo kuja kurima bata gusanga babandi bo baronka umwanya w'igitondo bajya b'amashiti ya mbere bata gusanga bo bari bo bamaze kurima ahantu hanini kuko ingorane bajya bagiye kugorobezayo bata kuvuga ati natwe twari ko twiyunguruza ugasanga baragetse saa moya mu icyo bari mwipoli gukora ugasanga ya myanya yabo bamwe hari abatwawe abajya bagiye ku kazi baca bigira ngo babanje kubashikana ku izo ndimi ubwo rero kugira baze bapfeyo yaba iyindi ngorane kugira baronka abantu babashikana mu rugo rwabo wasanga bari kuhashika saa tatu bivanye n'abantu baba bari mu bikorwa bitandukanye iyo twasanze ariyo ngorane ya mbere twabanje guhura nayo
mweho aniseni yongabo
okay murakoze cyane jewe intambami iratandukanye gato nabo bashinga ntawe batanguye kuvuga kuko wewe hano twashikiye ibihe bitandukanye abo ubwo bwambe bakiyashitse hariho intambami cyane y'ukwiyunguruza kuko bari abantu bake cyane bashobora kwiyunguruza hariho bamwe babandanije bameyora baragera ahuko umengo benshi bashobora kwiyunguruza ariko ubu intambamye dufise ikomeye cyane kubera nk'uko natanguye mbivuga cyangwa abandi babivuze ntabwo tubikora nk'umwuga turacyabikora n'ibintu secondaire novuga bo si ibintu twizeye ko rwose dukora nk'umwuga ati ubuzima bwacu buri hano nyine muri kano kanya nubwo mu minsi y'imbere dushaka kubigira nk'umwuga so intamba myere ihari ngaha ni uko dusanzwe dufise ubundi buzi tujyamo ubwo bundi buzi rero rimwe na rimwe usanga baguhinduriye urazi iyo uri umukoreshwa nta ngingo wifatira urasanga umuntu aguhinduriye ngo wewe turaguhinduriye wahora utangura mu gatondo akazi saa 12 niba abantu batangura kenshi akazi saa 12 cyangwa 11 y'inusu ugasanga baraguhinduriye bagushwaye gutangura saa 3 gutangura saa 4 wa rutonde rwa wari ufise gukurikira muri za ndimo zawe usanga ruhindutse ukaza usanga rero nta handi kwama ujya ukurikira indimo zawe ntukibikora neza biri straight forward iyo ni intambamyi ikomeye cyane iyindi ntambamyi niyo kuronka nk'uko babivuze cyane niyo kuronka ahantu hiyaguye cyane aho umuntu ashobora kurima nyine bwite hama hakaba n'inutse muri hano muri Amerika buri kintu cyose n'amategeko akigenga kugira ngo uronke indimo nini cyane yiyaguye muri Amerika utegerezwa kubisabira uruhushya muri state muri county bakakwemerera uragira application ijya iragenda ku babijejwe bakayaprovinga cyangwa bivana n'ukuntu baziyumvamo watanze amadone meza ari bien concret ni ukuvuga barakwemerera cyangwa bakakwangira so rero hariho benshi usanga izo done nuko kwa kuaplika bita atabyo bazi ubwo rero turi mwito process nivyo bintu turimo turahinyanyura kugira ngo turonke inoze approval kugira ngo turonke ahantu hiyaguye maze uburini butere buci imbere so izo ni impamba ni kwa kiyemo ariko turiko tugerageza kuzigira kuzitwera umuti
kuko umugambi nyamukuru wari uko muzoshobora kurangura uyu mwuga mukabwira umwuga wanyu wa mbere nivyo
Yes, niko bimeze n'ubundi. Kuko twasanze n'umuguriha umeze neza twotegereza kugira umwuga wacu wa mbere utwinjiriza mbese mu buzima bwa misi yose dusanzwe turimo hano muri Amerika.
Ni byiza cyane rwose tugaruke kuri mwebwe Madame Ernestine Minani mutubwire ubuhinga cyangwa ubwenge mwarahuye mu byerekeye kurima kijambere ubuhinga mubona musangira n'abandi bariko batwumviriza ni nk'ubuhe cyane cyane aho two kwibaza nk'abarimyi bari nko mu Burundi murazi ko mu Burundi hari amatongo manini cyane rwose abantu benshi cyane rwose nk'uko twabivuze mu ntango ni abantu barenga 80% n'abarundi benshi ari abarimyi ikintu musangira nabo ubuhinga musangira kuvyekeye kuri makijambere ni nk'ubuhe
murakoze cyane n'ijambo hanyuma rero ubuhinga nahigiye ngaha icyambere ni uvuga ni kutavangavanga imbuto ugatera ikintu kimwe wagomba gutera ikindi ntuvange ikigira kabiri ni gukoresha intabire y'ikirundi ntukoreshe intabire iyo y'ikizungu kuko tuba dukeneye kurya ibintu organic hanyuma ikindi nacyo navuga kigira gatatu ni kumenya igihe ushobora guterera ibyo ngomba gutera kubera nko ngaha muri Amerika dutangura gutera mu ntango za rusama nko mu matariki atanu nabyo ni byiza kumenya igihe hanyuma ibindi nabyo mwene wacu Evariste yabivuze yuko ugomba kurima ni byiza hanyuma aravuga yuko ari byiza kugira umuntu areme akarema atavangavanze nk'uko nabivuze hanyuma rero gutera ku murongo nabyo ni ikintu kimwe kandi nibyo dukora gutera ku murongo tugatera ku murongo kandi tugatera ku gihe cyiza murakoze cyane abandi nawo wagira icyo wongera ko
na Evariste ndasaba nawe yatubwira akarusho amakuru avuga nuko n'imbere yo kumutangura uwo murimo reka uwo mwuga hariho abantu babigisha ibijyanye no kurima kijambere nivyo Evariste ndayisaba
ego murakoze kumva kumva ijambo nibaze ko abatangwe bavuze gesha rimwe senti nyamagasa ni merisi nayibuka neza mu mbabare bajya baraje batwigisha ibijyanye n'uburimyi hanyuma ikindi ni ukumbwira ko nuko ubene data uri mu gihugu kugira ngo ushike ku iterambere rirama neza kandi ukabona umwimbu nuko ari ikintu bita amasere imigwi kujya mu migwi apana kurima wewe wenyine iyo ugiye kurima wewe wenyine nta mwimbu mwinshi wunguka ariko mu migwi biguha kurunga na ya matarakita manini uko hari amashyirahamwe ashobora kutunguruka akaza akitegereza agaca mubasaba imfashanyo bakaboneraho ikintu cya mbere nyamukuru kubasaba amatarakita yo kurima burya si ukurima gusa no gutera hari amatarakita yo gutera hamwe no kwimbura niyo iyo mugiye mu migwi mukarimira hamwe mwese niho usanga mwunguka cyane ariko
umwe na namwe wigeza murakoze reka namwe Damiano nije bariko mutubwire ubuhinga maze kurahura ngaha uyu mwuga maze mugiye muri Amerika ubuhinga musangira n'abandi bari kumviriza ikiganiro ni nk'ubu jewe
murakoze kunyongera umwanya jewe ubuhinga maze kuhunguka mbere je nacyo ndavugaburira abanyafrika mu bana bantu bariyo naje kimwe ariko ndateye kabeci ndiko ndateye cyane imvamo ndamucimve ndamufotore arabe kujyo ndiko ndateye
wari kutera ibyo bita amashu
nariko ndatera amashu Gono niyo nyene kumuwa mutupira kumulima, kumularima nye. Ino tulawalimi kukino niyo tuwasanze halisi imeraneza ya irachane umuka duchatu injiramu. Chubu sanze liraha narahungu tse imitali viche. Halilike mwine yungirani. Nguu nukogusu mwungu esunayi. Ajira haa njaka kafuka nguchoha nguchonje zahara wano haa kachane. Una chengirani uomu vasha. Gumu tangu kuiri, no chanje nda kulima muri Afrika. Kono sanga no saru ibintu byinshi. Ibindi bintu nahungutse. Ibitera gino bacera ko niyo tugiye kuri bariya barimyi borozi b'inka. Turabona ko ibyo mu ndimiro zabo zimeze. Ahandi aho tukagenda mu itera ryabo iyo turiko turaraba. Niba no byitira imodoka mu itera usanga arizo ziri gutera. Ugasanga mu ivomera ryabo kuko itemberamo ntagira ikintu gihonyora ubwo n'ubuhinga nasanze wogira uburyo bukwiriye akabukoresha muri Afrika yogera ku rugero rwiza rwokwimbura. Ikindi nabonye ngaha turiko turakora bya kijambere nk'uko banise tuyabivuze tujya twogera ku rugero by'uko ibi byo mu makampani tubivamo tukagumana umwuga wacu w'uburimyi. Hariya uyu mama Deni uyu ndekunda na mwibagira kandi ari umurongo wanje
madame Ame
yavuze ko bagiye kwiga nanjye twari kumwe bamaze kutwigisha uburimi n'ubworozi ndacembo ndantikumbe kumwe nahora norora nka zanje narazirenganye maze kubona rero kubyo ubworozi bumeze uburimi bumeze ibyo byose rero narabishyize mu mitwe no mu bitabo ni ukuvuga ubu ngiye ahandi hantu hatandukanye na Amerika nuko ibintu by'uburimyi emwe bakatangara
ego me
maze kuhiga byinshi
imigambi gukorera muri Afurika canke mu bindi bihugu harimo no Burundi turayigaruka ko ariko nagomba ari musubirana hahe anise niyo ngabo nawe nyene agira icyo atubwiye ku buhinga yoba yosangira n'abandi bariko baratwumviriza muri kiganiro.
Okay, nkuko bagiye barabivuga bakesanjaho burya ugiye ukabaza ubajije buri muntu wese yaje hano muri Amerika kuwe mu gihugu arakubwira cyane abatari bake barakubwira cyane yuko bamaze kunguka ibintu byinshi by'ubuhinga atari no muri intu muri kategori y'intuze y'uburimyi ariko muri kategori mu bintu bitandukanye rwose ariko uyu munsi ko turi kuvuga uburimyi reka tugende ku burimyi je kintu novuga ku burimyi navuze mu burimyi ntabwo nakunda kurima cyane ariko naraja mu ndimo cyane rwose kuja kuraba mumburaze iyo bateye n'abantu batandukanye ariko wasanga umuntu yitwa ngo ni umurimyi ariko ntabwo ari umurimyi ko kuko nubwo nk'akarorero jewe ahantu mvuka n'ahantu bafise indimiro bita imbumbarugo sinzi yuko aha iyo mbumbarugo sinibuka ukuntu zangana ariko ndibaza nta hegitari ikwiye yagicaye ntabwo ikwiye so wasanga rero muri ako kantu gata fise ugasanga hamwe ahantu hangana ngira ngo imetero zitatu kuri zitanu yahateye ibiharage agashyiramo ibigori agashyiramo buri kintu cyose akakivangavanga ubwo rero sinibaza yuko uba uramenya icyo ubwirizwa icyo uri kurondera icyo ushaka muri birya bintu. Uyu munsi rero twarashyitse ino umuntu ugiye mu ndimiro urabona Abanyamerika ukuntu bakora nyene abari muri ibyo bintu by'indimo uramubona neza ukuntu ameze ndabona nk'uko mushinga nawe Evariste yabivuze ikintu cyo kujya hamwe ni ikintu cyiza cyane rwose iyo ubonye abantu batanu bangahe bakoarije basangira ubumenyi hamwe uyu akazana ubumenyi uyu n'uyundi bakazana ubumenyi bakawushyira hamwe kandi n'imfashanyo iroroha cyane nta hano muri Amerika wiyadukije ngo jewe ngo nafise indi mirongo ibi n'ibi nta ngugu bigira ingugu bizigira muri abantu mugwi mwashize hamwe mukaja gusaba imfashanyo n'iyo mfashanyo tuvuye amatrakteri n'ibindi iraboneka cyane. So ubuhinga bukomeye rero nubwo kuja hamwe bwa mbere na mbere mukamenya ukuntu gutera nimba muri indimo mushaka mutere nimba ari ibigori tera ibigori nimba ari ibiharage tera ibiharage mubigire entretien kuko entretien y'ibigori iratandukanye na entretien y'ibiharage jeko niko maze kubibona ubwo rero buri kintu cyose utegeza kwiyumvirisha ikintu ni ibitegwa nyabaki ushaka gukora uce wiga ubigire nantuze nicyo twokwica recherche ariko ibyo sizi ko twoja kubishika ko objectif y'umuntu kugira ngo agere ku kintu kujya kurima ufite objectif nyabaki kubera kuri ko usaba indimiro nini aho urima ufite objectif nyabaki ni wewe muri wewe mu muto wawe ubanza kubyiyumvamo nkeneye gushika ihangiro nshaka n'ihangiro kanaka ibyo rero warabigiriye logesh ati nkumbure nintera ibiharage bizogenda gutya na gutya na gutya na gutya ni sezo iyihe ntegereza kubiteramo nimba ari sezo itagwa mu imvura aho hantu hari aho hantu ngiye kubitera hari hibi amazi zovomera kuko urabona uteye mu gihe ukavomera icyo gihe nibaza umwimbu mwiza hama ucyo ugurisha ku giciro kiri hejuru cyane
iriyumviro nziza cyane rwose reka tugaruke kuri madame Ernestine Minani mutubwire niba mu migambi yanyu yo gukomeza uyu mwuga wo kurima niba mufise imigambi yo gutangura amaproje yo kurima nko mu Burundi turazi ko hariho abagronome yakomeye mu Burundi turazi ko hariho ubushikiranganji bujejwe iby'indimo ariko igihe cyose uwundi Murundi yiyongereye kuri abo akagira ubwo bumenyi akabusangira n'abandi ikintu gihambaye cyane rwose muri iki gihe kandi turazi ko hariho Abarundi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafashe umugambi wo kurima ikabatanguye no kurima cyane rwose muri iki gihe turiko turavuga bariko barimbura mwamufise umugambi namwe wo kugira amaproje yo kurima mu Burundi madame Minani
murakoze cyane iki ni ikibazo cyiza cyane mu bisanzwe ndafise akandi kazi nkora nkorana n'aka kazi k'uburimyi kandi akazi k'uburimyi ndagakunda cyane kurima ndabikunda cyane kandi nkaba nishimiye no ku byigisha abandi bakabimenya neza hanyuma rero nanjye ndi umwe mu bandi bashobora gutanguza amaproje yo kurima ngaho mu Burundi nk'uko twaba bariye ngaha tudafite ikibazo nta mirima minini minini iboneka cyane rero nanjye ndi umwe mu bifuza kuza gutangura ngaho mu Burundi amaproje yo kurima hanyuma tukigisha abandi kurima tukabigisha kandi tukabakundisha kurima hanyuma ibyo turimye bigafasha igihugu cyose natwe bikadufasha iyo ni imigambi yanjye afite ndi umwe mu bandi nanjye ndimo muri abazagira proje kurima murakoze cyane
murakoze Damiano nije ariko hari imigambi hiyo mwamufite namwe
jewe nyine muri Afurika ndayifise iyo migambi kandi narayitanguye imwe ubu ndafise y'umugwi w'abantu batandatu twafashanije korora inka tukaba dufise n'impene n'inkoko ubu naho muri ubutasi tugomba kurima ihegitari zine kandi zaramaze kuboneka ubundi tuzikore abari hariya bafashwe nanjye bingenza iteka mu baryango banje uwo mugambi ndagufise kandi ubu niyumvira n'igihe Imana yonyemerera nkaronka uburyo bukwiriye n'ahantu ufite uyu mugambi wo kuhakorera imigambi y'uburimyi n'ubworozi bukwiriye nuko murakoze
reka tuje no kumushyira na Evariste Ndayisaba nawe atubwire niba hoba hari umugambi wo kuja gutanguza amaproje kayukurima kijambere nko mu Burundi
uwo mugambi ndawufite kuko ujya hariho umwene wacu ariyo narababajwe cyane aho yarimiye umurima wiwe muri Rupfuveri hariho uburyo rero Imana ifashije nkarunga uburyo nanibaza uburyo bwo kushika ukuranga uburyo bwo kugenda gufasha abo barimyi batwariwe indimiro kuko hariho uburyo bwo kugomera ayo mazi n'aho bamushyana rumeze gutye abantu basanga bararimye kandi barimbuye uwo mugambi ndawufite na mwezagiki
murakoze Anise Niyongabo tubwire namwe niba mu migambi mufise mushobora kuzakorera mu Burundi mugasangira ubwo buhinga mwarahuye ngaha n'abandi Barundi b'abarimyi
mu migambi mfise cyane icyo kintu kirimo cyane kuzojyana mu Burundi ubuhinga twungukira ino mu mahanga tukabujana mu gihugu cha twibarutse nkuko mwabivuze namwe abantu benshi baragenda cyane muri mu Burundi bafite indimo baraja kwimbura rwose ku bwinshi cyane nuvuga ibyo ni kubera ko bara nkuko twatanguye mu ntango tubivuga abantu benshi ntabwo twari tuzi yuko ibintu by'indimo twari gushobora kubikora hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo twumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika hameze tukaba twari tuzi yuko umugambi wo kurima ari umugambi uciriritse rwose wo ku rugero rwo hasi rwose turi mu Burundi niko benshi twiyumvira na cyane cyane nk'abantu usanga bari bakiri bato bari bakiri abanyeshuri ubwo tumaze kugera hano ukabona yuko uburimyi ni ikintu ntagaze ikintu gikomeye cyane kizana iterambere ku muntu ku gaswe ka ku gikoze mbese kazana n'iterambere no muntu ze no muri kominote ibyo ni ikintu nkenerwa cyane yuko umuntu ategezwa kujyana hariya na objective y'ugutera imbere ntifuza kandi no gukorana n'abantu batari bake ariko jewe rero ukuntu ntegezwa gukorana n'abantu abo uyo muntu ategezwa kuba ari objective agira ati jewe ndakeneye gutera imbere turashobora kujya hamwe tukarima bya bindi byo gufata ukajya mu ndimo kuva saa ngapi saa moya saa tanu saa yine uraguyeyo oya ibyo ntibirimo kabisa dutegerezwa kugishyira ku mutima wose ukirirwayo mbese gukora cyonyine ata bindi bintu ubangikanije nabyo ibyo nibyo bintu jewe nifuza cyane rwose kandi umuntu ategezwa gutera imbere byanka byafunda umuntu uratera imbere rwose mu gihe wagishyizemo inguvu zawe zose n'ubwenge bwawe warabikoreye na recherche uratera imbere cyane rwose
reka tugaruke kuri mwebwe madame Ernestine Milani mwavuze intambamyi zitari nke mu mugambi wanyu wo kuba umurimyi kijambere akomeye harimo ikibazo cy'imashine ikibazo cy'amasoko ikibazo cy'imirima minini ibyo bintu ku bwanyu mu gihe mufata ingingo yo kuja muri uyu mwuga mukava no mu kazi murimo kuko mwabivuze n'umwuga uhambaye cyane rwose kandi urimo amafaranga menshi cyane rwose uravye ukuntu abarimyi ngaha muri Amerika bifashe izo ntambamyi zirimo imirima mito ibikoresho eka aho mushora ibyimbugwa byanyu mutekanya kubitorera inyishu gute
mu bisanzwe cyo duteganya kugira ngo turabe yuko ibyo bintu bitubereye intambamyi turonke inyishu yabyo mu migambi yacu twiyumvira kudodora ahantu hose dushobora kubona aho dufasha baronka nk'izo mashini zirimo za kijambere tractor hanyuma ikindi naco nk'ubu nkakora pesha uburyo bw'iwanje bukeya mfise kugira ndonke mbe nosho kwifasha ariko biba abazotwumviriza bakadufasha bakadufasha kuronka amasoko ibyo turimye n'ibyo turimye bikeya canke byinshi twaronka twabigurisha hanyuma tukaronka ni n'ikintu gishobora kunguruza nk'abantu badatwara imiduga kugira bashike aho barima kure cyane nyuma y'igisagara hanyuma ikindi naco ni ukugeza inyigisho amatelefoni hatumvise nibindi ku birebana n'uburezi tukayajamo hanyuma bakunda ubu burimyi kukabukunda hanyuma rero ndumva aribyo mbona gukora kandi naho ngaho nyine tuzogenda mu gihugu cya twibarutse naho nyine niko tuzobikora kuko ahantu hose haraba intambamyi ariko ndumva aribyo nta bindi noreza ko
murakoze Evariste Ndayisaba zimwe mu ntambamyi zavuzwe mu kiganiro harimo imirima mito ukene wi bamatatu imashini ikomeye eka mutarashobora kuronka eka amasoko yo gushoramo ivyo mwimbuye izo ngorane zimwe muri izo ngorane zoterwa umuti gute imigambi mufite ni iyi
nakoze kumpa undi mwanya ikintu gikuru nuko kugira ngo udodore bumvirwe neza gushyira hamwe tugakorera hamwe nk'ishyira hamwe kuko nawe ugenda kudodora uri umwe bashobora kukumviriza ariko iyo mudodoye muri abarimyi bashyika 20 bashobora kumvirizwa kandi ingorane zanyu zose muba mufite mu burimyi zigatorerwa umuti murakoze
murakoze reka nicyo kibazo nyine tukibaze Damiano nije bariko zimwe mu nyishu z'ibibazo byashikirijwe ngaho amakamyo eka ibikoresho byo kurima mu mirima minini kuronka amatongo manini manini y'amahekitari menshi kugira ngo mushobore kuba abanyamwuga buzuye ku bwanyu izo ntamba bizotorerwa inshuti
murakoze kunyongera uyu mwanya ubona uwo mugambi nyine twari dufise nk'uku nyine nk'ubu turiko turaganira iki kiganiro turi abantu batatu bane kuba uwo mugambi tuwufashe tugaca twiyemeza twebwe nyine gutangura kurondera aho ibyo bintu biri kandi biriho iyo habonetse abantu babisaba mu buryo bukwiye ikigoranye gusa urumwe ntibaguha ariko nk'ubu turi umugwi ni ibintu byoroshye cyane iyo mubisabye muzi inzira mucamo ikigoye no kumenya inzira mucamo ubusanzwe biriho ariko kutamenya inzira nibyo bigenda bibuza abantu gushika ku rugero bipfuza ikindi nabonyemo nca nibuka cyo hari ahantu tugeze kugenda tucamo n'ubundi muntu twari abantu batatu yari aducanye ahantu henshi henshi ari wari imbere yacu adusabira ubwo nawe hari ibintu byamugoye byabonekanye yuko yatwiyemeye ko nawe nyine ari uguhuragiza gusa tuvuze yuko aho hantu bamwemera cyangwa waba mu arananirwa kandi tugenda batwereka n'indi miruko zingana baratwereka ahantu hanini 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 nk'igitambi gitanu gitandatu ziri hamwe mugabo kubera kujya abyitwaramo twaciye tubona umengo ni nk'uburyarya yagomba kudukorera ko kugira nabi ko yoronka inyungu ku bwacu twarabibonye neza nicyo cyamubujije kuba muhawe ahantu ngo hasinyire n'ibitabo twinjiye mu ofisi bamubajije ibibazo bibiri biramunanira kujya byifatamo abona turi kumwe twahava twumva uburyarya yagomba gukora biranga ntiyari uwo muri twebwe rero yari umuntu yagomba ngo aduserukire ni ukuvuga iki kintu twokirengana tukaronka ibikoresho byose bijyanye n'uburimyi iyo mwemewe barabibaha biriya bimashini birima barabibaha nta kibazo kirimo kandi nabonye nyine nk'umuntu azi ahabicyana ahabicana ni ibintu byoroshye cyane uko nimba hari harateguriwe ko hazorimwa aho hantu hamahagarikwa ntiharimwe n'amazi yaho baba barayafunze usanga rero kugira abazi bayafungure bakuciye ku rwego rwa siri ruragushikana ku rwo rugero uburimyi ukabwemererwa y'amazi bagaca bayarekura ugoboka kubaza mu bikoresho ukeneye n'ibiki 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 ukabishyira ku rutonde urabironka cya kibazo
mushe na yanise murashaka kutubwira ukuntu namwe mufise umugambi wo gutorera inyishu bimwe mu bibazo byashikirijwe birimo kubura amatongo manini manini muri bamwe kubura amasoko mushoramo ivyimburwa vyanyu eka n'ibikoresho birimo amamashine hamwe n'ibikamyo abarimyi mu bisanzwe bakoresha muri Amerika
burya kenshi urashaka kujya mu kintu kuko cyumvise kibaho icyo kintu upfa kucinjiramo ariko kenshi challenge ntambamyi zese ziba zihari ntabwo ubu uzizi ngo zizogenda gute ariko kenshi wagize icyo bita research mbere yuko winjira mu kintu urabona intambamyi imbere y'igihe ukazirinda so twebwe rero novuga yuko twinjiyemo kare kuko urabona mu Burundi buri muntu wese akura ari uburimyi ari uburimyi ari uburimyi ariko ni bake cyane bazi igituma barima bazi intuze intambamyi baca bafise ku burimyi bw'u Burundi ugiye kumubaza usanga intambamyi zidashemeye kubwira nicyo gituma rimwe na rimwe henshi uzosanga umwimbi udashemeye so dushyize hano rero twarabigiyemo nk'uko abashinga ntabe bantanguriye bagiye barabivuga challenge zo batanguye guhura nazo nuko uyu munsi baramaze kuze twamaze kwiga izo ntambamyi turamaze kuzibona neko twoca bikagena gute kandi umenye hano muri Amerika nkuko twabivuze buri kintu cyose kigengwa n'amategeko. Urashobora gutangura ikintu utazi iryo tegeko. Muri iryo tegeko ntiribura kuba applied against you kubera ko utarize. Yo litegerezwa kugenda uko itegeko ryashyizweho ryashyizweho. So rero izo ntamba zose turiko turazishyira ku rupapuro twarazigiye research turabona intamba ni gute nogira noiva imbere. Igikuru rero kwishyura icyo kibazo novuga nti igikuru umaze kubona aho watsitaye ejo urahirinda. Wamaze kubona ati iyi ntamba yashyuburimye kugira ngo dushike kwihangiro twiyemeje ni ukubera ko twadodoye hatariho twaciye ku bantu batabizi wazi rimwe na rimwe hano muri Amerika hariho abantu b'abaprofiteri baprofita abantu rezo oportunisti ni benshi rwose hano muri Amerika bashobora kubwira ikintu umuntu akakubwira ko agishoboye oro ko akeneye kuguprofita ubwo rero tuma umaze kumumenya uwo muntu ucumenye ukuntu umwirinda. Izo ntamba mwe rero zose nibaza umuntu ari kuzishyira ku rupapuro kugira ngo amenye ko azirinda kandi kira noneho hano muri Amerika kino muri Amerika gusa iyo ushyiriye umuntu ati uyu ninuzeye ari mu rwego rujejwe iki kintu ndondera umushyira ikintu kiri well presented ukagipresenta hajya wakidokumentize neza ukakidokumenta ku rupapuro nosema amajambo. Amajambo si nibaza yuko amajambo n'amajambo ariko wagishyize ku rupapuro ukamushyira ikintu kanaka umuntu icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ni nabyo bintu abantu benshi wasanga turiko turarira mu Burundi umutegetsi kanaka ntari kudufasha ibintu kanaka ariko wajya kubabaza no gupfa kuvuga gusa nkumbuye bariko barira mu mabarabara ntibashyitse ku nzego zibijejwe batwaye n'ibintu bapresentinga kuri urya mutegetsi iki n'iki n'iki cyagiye kunuku nuku
ugasanga
ni gake
ugasanga mugambi ntitomoye neza
ugasanga ntibitomoye ibyo uri kuravuga ntibitomoye n'ashashane bigenda kujya no gupfa kugenda gusa ariko ugifa ikintu ki documented neza nosema wowe wagiteguye wenye ugatwara kwa specialist bakagikosora gifite akanenge kanaka bari specialize mu ibyo bintu baragukosora cyahandike gutya ahasaba ibi n'ibi n'ibi ukashugenda ukagipresenta icyo kintu ndibaza kiragira ingugu zihagutse ikomeye cyane.
Nibyo cyane rwose. Mu gusozera ndabona akanya katujyanye kuri ikiganiro nashaka mwese ndabahe akaryo kugira ngo mutubwire ahantu mubona muzaba mushyitse mu myaka cumi n'imbere kubijyanye n'uyu mwuga wo kurima.
Murakoze cyane. Mu myaka icumi iri imbere numva yuko nzoba ndi umurimyi ahambaye cyane nzoba mfite proje irima ibintu byinshi cyane kandi ibyo nzorima nzobironderere n'imashini yo kubihingura nimba narimye ibigori nzobe mfite imashini yo kuba yohingura ifu nzoba ndi umuntu ahambaye cyane kandi narigishije abantu benshi mu iyo myaka icumi nzogerageza kuba narigishije abantu benshi ku birabana no kurima bya kijyambere mu buryo buteye imbere nkoreshe amatreningi abantu baze bariga ingene bashobora kurima ibintu ibyo kurya bitandukanye by'ubwoko bwose bizofasha abapasoni kugwaruka yemwe n'abantu bose. Ndumva yuko myaka icumi nzoba nteye imbere cyane hanyuma nzofata mu maprovensi yose atandukanye nigisha nza ndigisha abantu ndima fate amahegitari manini nakare nari narabitanguye kurima amatomati no kurima umuceri ubwo rero nzogenda mbandanyiriza kuko nzoba mfite experience ikwiriye hanyuma kandi ikindi naco nzobandanya nkora gukundisha abantu umwuga wo kurima. Sawa rero ndumva yuko muri iyo myaka icumi nzoba nteye imbere cyane kandi nateje imbere n'abandi n'abavukanye benshi bo mu gihugu cyacu cy'Uburundi. Aba murakoze cyane.
Murakoze namwe Evariste Ndayisaba. Mu myaka cumi imbere mwibona hehe mu byerekeye mu bijyanye n'uwo mwuga wo kurima?
Ku bijyanye n'umwuga wo kurima nicyo nsaba Imana kugira ngo dukomereze ubuzima chamele chocho ni choku kunda umuga ulimi. Kuko benshi wala mwana wale miyari kwa wata ukuni. Iyumata kukunda umuga ulimi. Ushobora kuja mu kiwanda cyangwa kuza kwa kuri patro ugiye kumusaba akazi umuri umuto w'urimye uragutungira abana mu myaka 10 rero jewe cyo saba cyari tumara tangura Imana imbere nuko no bafite amaproje menshi mu gihugu cy'u Burundi kubera urigisha abana Burundi avuka Burundi arukundo twese abarundi tumenye zasanga auteye ibikoti n'umwaka wasubije ibigori ariko mu kurima kijyambere awateye ibigori ndasubiza ibigori tegeto kwasubiza inkore cyangwa ibiharagi kugira ngo icyamezi yabijya itandukanye ice ubukoko ku muntu uze bajya hanze rero iyo kurya abakozi kesi umuntu uze mu Burundi wigisha benshi igihugu kikaba kiriko kiratera imbere.
Damiano nije bariko mu myaka 12 muzoba muri he imigambi mwifuza kuzoba mumaze kurangura mu bijanye n'uyu mwuga ukurima n'ibihe?
Murakoze cyane. Jewe ndibaza Imana impaye ububasha n'ubukomezi bw'umubiri mu myaka 10. Sinorinda kuvuga iyo nzoba ngeze icyo gihe nawe Imana ikigutunze ukazubukorera muri iki gihugu nzogutumira utundabiraho nzogeze uzobona umufuko ubumbuye wongere ubone mu mwimbu wanje aho nimburira uko hazobahamitse. Nagire nongere ko nti nabonye muri iyi Indiana bica bigega bafise mbimburiramo ibintu byabo nka kijya muri icyo gihe nzoba ndagifite cyuzuye ibintu byama. Nuko
murakoze reka namwe munshi ntaya nise niyo ngabo namwe mutubwire imigambi yanyu mu myaka 12 kujanye n'uyu mwuga murimo ukurima muri iki gihe.
Mu myaka sinora mvuga ngo ni imyaka 10 mu myaka mike iri imbere nkumbure ko navuze ni iyo umaze kumenya aho gwaya aho wakoshereje ijya niyo ntango y'iterambere. Nabonye ingorane aho zishwe dufite jewe ugambe nambe ikintu nzokora gaboro no kubikora mu gihugu na hantu horoshe cyane kurunduze kudandazwa ku burimo wewe uja kwigurira ahantu hariho hose leta ntangorane ngo iko irakwaka amatagisi kumbure bihindutse mu nyuma. So jere ikintu mvuga nkeneye kuzogenda hariya nyene ruguru nereke abasore bahejeje za kaminuza kuko uyu munsi benshi gose birukira kujya kurondera ubuzi umvirije ku maradiyo bakubwira gusa bobo bari fosi igitutu leta ibaha abintuze aho kujya kurima amina aho kujya gukora ndetse bajya gukora bari pre no gukorera umushahara w'ibihumbi ngira ngo 50 ku 100,000 ariko ntibazi ugiye ukarondera indima hariho hose urapfumutangura no gukota ugatangura gukota ukabiha umutima wawe wose ndetse mu gihe ubyiyumvamo mu gihe wamaze kubibona akamaro bifite umaze kubiha umutima wawe wose ubwo buhera bwose bajya bose bari bazogena bahembwa bwose uzobukumaniza umufuko wawe wose wigira kuburya ibyo ushaka byose. So objective yanjye ni ugukumakuma ayo mahera yose abafunksiyoneri bazaba bafite kuko barya bobo babice munuze mu ntebe nimba barota mero kuzigura baca batuma bagura gusa ibintu twebwe abarimye tugize tuba twakoze ibyo twarimye bo baca baca kugura. So nkeneye kwerekana karorero abari bazi yuko ngumbura ati kuko benshi bagiye ati umuhungu n'umunebwe prema ati wewe hamwe ishuri utari heje
anise niyo ngabo. Murakoze cyane rwose ku kanya mu Hai Radio Ijwi ry'Amerika Madame Ernestine Minani ndabashimira mu kanya mwatoye kugira ngo ugane na Radio Ijwi ry'Amerika. Evariste Ndayisaba na Damiano nije bariko murakoze cyane rwose ku byumviro byiza eka n'ubuhinga bwiza cyane rwose mwese mwasangiye n'abanywanyi ba Radio Ijwi ry'Amerika cyane cyane ikiganiro abakurikirana ikiganiro urisanga. Mwakoze mwese.
Murakoze cyane.
Murakoze cyane.
Turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri sanga cy'umunsi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.